hari ubwoba mu bantu abantu bose basabwe kuguma mu mazu bongera basabwa yuko uwogirica amenya yo ribaga telefone akamenyesha igipolisi canke izindi nzego zimwegereye ico babonye kiteye amakenga kugeza ubuhoye niko ibintu bimeze.
Ico gisagara ca Lewiston ni igisagara kizwi cane ko kibamwo abarundi n'abanyarwanda, aho ugeze amaso abarundi n'abanyarwanda n'abandi bava muri kariya karere baramahoro.
Igisagara ca Lewiston aho dusanzwe tubaye hariho abarundi batari bake, hariho n'abanyarwanda ndetse n'abandi bava mu bindi bihugu byo muri Afurika. Kuva twumvise iyo nkuru mbi ejo, baragerageje guhamagarana umwe wese aherereye, tugerageza no kuvugana ducishije ku magrupu amwe amwe duhuriramwo yaho dushobora kuvuganira. Kugeza ubu nta makuru n'amwe yuko hoba hariho umwe muri abo ndondaguye bava muri izo bihugu yoba yaraguye muri ico gitero.
Hanyuma mu gitondo tukivugana marimo yatubwiye nutirashi babaye barabasaba kuguma mu buzi murimwo kuko bataramenya uyo yakoze iryo bara ahari bashoboye kubarekura muratahuka batandukanye.
Bari batubwiye ko twogomba ku kazi, abari basanzwe bari ku kazi kuva ejo bongera batubwira yuko abari muhira boguma muhira kandi kugeza n'ubu niko bikiri. Ariko rero twari turindiriye yuko amakuru nyakuri tuyaronka, tubaho twari turindiriye ijambo rya guverineri wa Maine. Ariko ndarikurikirana muri uyu mwanya, babandanije gusaba yuko abantu boguma mu mazu kandi ko boguma bagerageza kuraba yuko co bobona giteye amakenga boheza bakakimenyesha, kugira ngo nabo bifatikanye n'igipolisi, bifatikanye n'izindi nzego mu kubandanya kurondera irya muntu yakoze iryo bara.
Gushika ino saha no kuvuga ko bataramutora.
Gushika ino saha uwarashe bamuzi izina ko yitwa Robert Kaz, akaba yahoze ari musirikare mu bareserivisi, hanyuma akaba yarasanzwe ari n'umwigisha yigisha gukoresha ibigwanisho bicira umuriro. Bamaze gufata amazina yiwiwe kumumenya n'amafoto, hanyuma n'imodoka yari arimwo ejo aho yariko ararasa aho yaciye ayitwara muri Lisbonne. Bavuga ko ari hashobora gusanga ariho yarasanzwe. Ico gisagara ca Lisbonne naco agifatanye na Lewiston ni urugendo rw'iminota ishobora gushika nka 10 canke 15. Kugeza ubu uye baracariko bamurondera, ariko bafise ayo ma informasiyo yose nababwiye, ariko kugeza ku isaha ntibaramutora.
Cassius Shirambere, umurundi mu gisagara ca Lewiston muri leta ya Maine, turashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika n'ano makuru mudusangije.
Murakoze cane namwe.